Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Turabaye ikaze inshuti bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe muri ano makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekezo rya 2021 umwaka wa 2023 ayo twabateguriye akaba ahagaze kuri izi ngingo nkurunkuru zikurikira. Mu gihe ikoraniro kaminuza ry'umugambi Sendebe FDD izoba kuri uyu wa Mungu mu ntara ya Gitega, abasesanguzi mu bya politiki y'Uburundi barerekana ko kazoba karyo ku Barundi ko kumenya nimba koko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ibyo avuga byo kurwanya igiturire ari intumbero ishoboka canke ko ari akarimi. Muravyumva muri ano makuru. Abarundi nabo bakiri bato bagenda kurondera ubuhungiro mu bihugu vya Burayi baciye muri Serbie bavuga ko bahunze umutekano muke utuma ata kintu na kimwe c'iterambere bashobora kwiyumvira. Babishikirije mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kuri uyu wa kane ko abo Barundi bagira i Burayi batanze amafaranga menshi mu gihe amafaranga bari kuyakoresha mu gukora imigambi yo kwiteza imbere. Abantu babiri baritaje Imana ku mugoroba wo kuri wa gatanu bakwiswe n'inkuba ku mutumba Mugongo wa komine Kabarore ni mu ntara ya Kayanza igihe ariko haragwa imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi. Aya n'ayandi ni mu Kanyisase sangwe kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Nkuko nahimije kubibabwira, bizova mu ikoraniro kaminuza y'umugambi SNDD-FDD izobejo aho bukera ngo bizotuma Abarundi bamenye nimba koko Evariste Ndayishimiye ibyo avuga byo kurwanya igiturire ari intumbero ishoboka canke nimba ari amajambo gusa. Uwo ni umwihorezo w'abasesanguzi ba politiki y'Uburundi bavuganye na Radio Nzamba agateka kawe. Incamake y'uwo mwihorezo na mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze.
Nkuko abatari bake bayaze na Radio Inzamba agateka kawe babivuga, ngo umugambi wo guhindura ibintu mu mwagendanye ico bita changement intérieur du système ngo usaba inguvu nyinshi n'amaraso mashasha. Bakavuga yuko ingingo zizofatwa kuri uyu w'Imana zishobora kugira ingaruka ziri mu bice bitatu. Ubwa mbere ngo President Ndayishimiye bashobora kurondera inguvu nshasha akazana umukuru w'umugambwe mushasha, umugambwe ugatwagwa n'uwo bafise intumbero imwe agasasagaza ibyo Ndayishimiye yifuza gushika ko umwera ukava hejuru ugashika hasi. Ngo ngaha niho yoba itandukanije n'uwo yasubiriye Petero Nkurunziza yatanguye avuga icyo yise tolerance zero, ubu wamusubiriye Evariste Ndayishimiye akaba adasiba kuyiha akaganza avuga yuko ibara ryaguye mu kugira ibiturire mu gihugu. Ikindi gishoboka gushika n'uko Evariste Ndayishimiye ashobora gutinya Reveriano Ndikuriho, ibintu bikaguma uko biri, ibyo avuga abantu bakabifata nk'uko ari nk'ireresi canke inkinamico. Ikindi gishoboka n'uko Evariste Ndayishimiye n'abasoma mbike wiwe bashobora gushira mu katabesha Reveriano Ndikuriho bakamutegeka kudasubira kuvuga kubiri n'umukuru w'igihugu ico bita kumuha deuxième chance. Ngaha rero umwe mu bagendanye na Reveriano Ndikuriho kuva mu ishamba akaba yabwiye Radio Inzamba agateka kawe ati koba ari ukutamenya uwariwe Reveriano Ndikuriho.
Dushimire mwezi wacu Jean-Marie Ndabashinze. Abarundi bagiye mu bihugu vya Burayi baciye muri Serbie batanze amafaranga menshi mu gihe amafaranga bari kuyakoresha mu gukora imigambi yo kwiteza imbere. Kubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, amafaranga batanga ntari munsi y'imiliyoni 8 akaba yabishikirije kuri wa kane mu ntara ya Gitega mu gikorane categuwe n'umugambi SNDD-FDD. Akaba asaba Abarundi gukebuka kugira bakore bibesheho.
Baramparure bambwirwa n'imiburiburi n'imiliyoni 8. Iyumvire kuvuga ku Kenya ufise imiliyoni 8 mugiye kurondera ubutunzi. ofisi miliyoni munani ofisi umuriyoni umwe murumva yageze ofisi miliyoni munani uwo mutaye no kuri mu ugacurirana ugacu umwana w'icangazi none umwana w'icangazi ntibari batunze wa bana batunze papa cyo mu mugabane wanje nibeko acarafata ragenda yarungutse umwana w'icangazi umwana w'icangazi yarafise itunga mugaragenda azi bagiye kurondera amahirwe umujene uno munsi afise w'imiriyo aciye bagiye kurondera itunga genda murakuri kugera mwese murabe ikintu serbi ifise uburundi budafise ahubwo serbi turayirusha itunga ndababwira turayirusha genda murakuri kugera murabe rususe serbi ifise gucuraba rususe uburundi bufise mugabo kubera twe turi binebwe dore byo gusenga hajya ibaza guheba w'imiriyo ugiye gusenga
ntibihagije kuronka amafaranga mu gihugu atamutekano hari aho abanyagihugu babayeho mu iterabwoba ry'imbonera kure icyo nicyo bamwe mu bahunze bemeza ko catumye bagenda kurondera ubuhungiro mu bihugu bya Burayi baciye muri Serbie bavuga ko bahunze umutekano muke utuma nta kintu na kimwe cy'iterambere ushobora kwiyumvira no mu gihe woronka amafaranga muri Burundi ari mu bagiye muri ibyo bihugu avuga ko umukuru w'igihugu atarakwiye kubidogera nyabuna yarakwiye guhindura ibituma bahunga igihugu c'amavukiro tumukurikire
umukuru w'igihugu ndayishimiye atangazwa n'ukugene abantu bata igihugu c'u Burundi ciza bakaja mu bihugu bidasubiza ubwiza u Burundi icyo kibazo niwe yokibazwa bahunga imbonera kure z'umugambi SNDD-FDD birazwi iyo miliyoni umunani uyifise wikoze iki mu Burundi kwizombonera kure zimenye kufise iyo miliyoni umunani zikurara ko zitakwishe zikakumugaza zikagutoteza zikaragutwara umuyanyaga iyo miliyoni umunani uyarose uciyanyaga ukaja mu gihugu utekanye kuko kugira amafaranga ntibikwiye mugabo kugira umutekano nico kiza imbere barazofata bashire ku murongo izombonera kure zireke gutoteza abantu zireke kwica abantu barabe yuko umuntu atigumira mu gihugu c'Uburundi Burundi ni bwiza cyane rwose ibyo avuga nibyo igihugu cyane cyiza cishwe n'imbonera kure cishwe n'ubutegetsi bubi ibyo biturire ubwicanyi agatotezo gupfungirwa ubusa icyo kibazo mu bisanzwe niwe yari kugitorera inyisha ahubwo siyo yo kibazo bagiye muri Serbie ariko ubundi izo mbonera kure nyene mbona nazo nyene zaragiye ziriko zirahunga sinzi ntawubizi nabo nyene mbona bagenda muri Serbie ni ukubabaza ibyaha byabaye byinshi nabo nyene bariko baragihunga kandi icyo gihugu carononekaye noneho birazwe carononekaye cyane mbwacononwe n'imbonera kure
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntakwiye kwitugwaruka rwagiye kurondera ubuzima mu bihugu bya Buraya ko ari abasezi ahubwo akwiye gufata akongera agahana kagwa ikiba ibigega bya leta agatuma ubutunzi busubira inyuma bisigurwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Pasteme ikangurira abarundi guhindura ingendo kubwiwe kubona urwaruka ruhunga Uburundi n'ingaruka zo kubura akazi kuko atamigambi y'urwaruka ihari uretse gusa basahura igihugu umviriza Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Pasteme ikangurira abarundi guhindura ingendo
gihamba yakivuze amaze kuvuga ko abantu basahura igihugu ariko arabwira ngo basubize amahera bibyo bagire gute iyo ngese yo kunyonora igitunga cy'igihugu nyine kandi n'igisibije abo nibo bishe igihugu batuma imitayi tinzira mu gihugu batuma na leta ashobora kurangurira imigambi yateguriye ubwo gwaruka niyo ngaruka nyine mbi y'ubwo busahuzi y'ubwo busuma ibyo bituriye niyo igihugu cyagicononekara hama ama opportunity akagabanuka kubera nyine ushasanga abo banyende bashaka gusuza bihariza byose bagiye abantu bagacabura espoir kumbere ntibamubwiza ukuri umukuru y'uwari ibintu nke batamubwiza ukuri kumbere ngo amenye neza abantu ingende bari bloke mu bintu ariko barakora bariko baragira iki abantu bariko barigira nyine ni kubura ababuze intuze bagatuseka cyo kuronderera hanze uduke niyo nyina abasuma bafatwa intwari bereye abantu bazana imitahe bimve tisi ubuzibu buboneke nuko ica kuragikure
inzamba
inkuriciye ku masonga ije yinihinduka ry'ibirere umutamakazi yarazwe ku izina rya Marigarita mpawe n'Imana w'imyaka 60 n'umuzukuru w'umukobwa yarafise imyaka 8 barayibitaje Imana ku mugoroba wa kuri uyu wa gatanu bakubiswe n'inkuba izo zabereye ku mutumba mugongo wa komine Kabarore mu ntara ya Kayanza gihe hariko hagwa imvura y'igihubusi muri ako karere imvura nk'iyo nyene ivanze n'urubura ikaba yaraguye mu makomine ya Gatara na Gahombo ku muhingamo ku munsi wa gatatu w'indwi aho ku mitumba indwi yononye imirima y'ibiterwa iri ku buringanire bwa hegitari 900 nk'uko bishikirizwa n'abajejwe intwaro ibiterwa byononekaye harimo ibiti by'amavoka ikawa imyumbati ibigori ibiraya n'ibindi imiryango 1353 yaragizwe ko ingaruka zatewe niyo mvura bagasaba gira neza kubagarukirako mu munzi naho amagogwa imunzi z'abarundi zibaye mu muri Tanzania yoba agiye gusezererwa ico ni cizere bafise nyuma y'aho abategetsi b'ico gihugu bimenyesheje ko hari inyigisho zijanye n'amategeko zigiye gutangwa ku munzi zose zo mu ikambi ya Nduta bakizera ko ubumenyi buzoraba bose no kuvuga izo mpunzi n'abatanzania kugira ntibasubire gufatwa nabi icyo nico cizere gishikirizwa nimwe mu mpunzi zo muri iyo kambi
barabakinishije ko indwi hari amategeko igiye gutangazwa hamwe kandi Induta aho itafite umushinjacyaha w'ubutungane abapolisi abashinzwe intwari hagati mu gihugu na hafi bazoza bakamara indwi bafigisha ibijyanye n'amategeko kabaza n'ibibazo ku bijyanye n'amategeko ushobora kwari ikintu kiza cyane tugushima kuko abankunda barazihohoteka ku murengera ntizosura guhohoterwa kubera ko ibyo bazize amategeko hanyuma n'ibibazo ku nabo baba baje kubitwigisha n'abanyura amategeko bazoyibuka igihe bazoba baje guhagarika impunzi cyangwa kuyirengera kuko yaza ko muri ayo mategeko atategeko ritubuza kunyonga insinga ategeko ributsa ritubuza kunyonga ipikipiki cyangwa kudandaza nyiraza ko hegiye twasanga ariyo ayo mategeko harimo sasa babishima mugabo nibaza ko cyabirimo rero nibaza ko nabo nyene mu ngingo bahara basata bazobona ati rero se babantu twabwira aya mategeko barabizi ahatabarenge ahatabarenze ayo mategeko amategeko twabigize rero ni ibintu byo gushima cyane ariko naho tubishima twahita kubwira amakenga kubera icyo baza kwita gushima imyaka ndwi irenga tunga kuri sataje tugishika bakabitwigisha kugira ngo ntiturenge amategeko ariko uko biri kose nibyo gushima nibaza ko ngira ngo amagogo twarimo amwe amwe azogabanuka bazokurikiza amategeko kuko nibo bazoba baratwigishije
mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tugaruka ku ngingo y'ubushikiranganji bw'ubutungane yo gutezurira abapfungwa bagirizwa ibyaha bito bito ku isoko bugishikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance
ubushikiranganji bw'ubutungane buheruka gufata ingingo yo kubandanya gutezurira abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito harimo abizi inkoko impene cyangwa ikinga ivyo biri mu itangazo ubwo bushikiranganji bwasohoye ku igenekerezo rya 13 ku kwezi kwa mbere turimo aho gusigura ko ari mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abapfungwa mu mabohero mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 21/0 mu 2023 twatumiye umunye politike yizi bijyanye n'amategeko Jeremy Minani mukanya turajya mu idonido giki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru mushikirizwa na Emile Nibasumba umushikiranganji w'ubutungane asigura ko naho hari ingingo zitari nke zimaze gufatwa zo gutezurira abapfungwa nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu n'ubu baguma rumurengera mu mabohero ahari kujya abapfungwa ijana ngo hakaba harabangana 284 umushikiranganji Domine Banyankimbona akavuga ko ari cyo gituma yafashe ingingo yo gutezurira abagirizwa ibyaha bito bito kuri uwa kabiri umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yari yatumiwe mu nama nkenguzamateka
abapfunzwe bakurikiranwa ku byaha atari iby'amaraso gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu cyangwa guhungabanya umutekano w'igihugu imanza zabo zobandanya bitegembya icyo twabamenyesha ni uko tutahagaritse igihano cyo gufungwa icyo gihano mu bisanzwe gitangwa na sentare mu gihe ukurikiranwa ku cyaha kimwagiye imbere y'uko sentare ifata ingingo rero umuntu aba afatwa nk'umwere umwe bita mu gifaransa presomption d'innocence ariko amategeko aravuga ko umuntu ashobora gufungwa by'agateganyo ariko bikaba ibidasanzwe aho mbere hakaba n'ibisabwa kugira ngo iyo ngingo ifatwe ko rero umuntu akurikiranwa ku cyaha gito aburana yidegembya nta nkurikizi ihari ahubwo ni byiza urahabye ibibazo biri mu mabohero bituma abafungwa bagabanuka abatayo nabo bakabaho iyo kubahiriza agateka kazina mu
kuri mikro y'abagenzi bacu bo muri television Renaissance urongoye umugambwe RDB yize n'ibijyanye n'amategeko Jeremy Minani avuga ko byakozwe byari kuba byakozwe kuva kera kandi ko impingi kiri ndende
kuri ingingo yagomba kuba yafashwe kera ntiyagomba no kuvugwa mu jambo ry'umukuru w'igihugu cyangwa ngo bitangwe mu ntumbero y'umukuru w'igihugu ibi niko byagomba kuba bimeze misi yose mu buzima bwa misi yose bw'igihugu yuko igihe itaba umuntu abyaha kibivuga kuko bikomoka ku ibwirizwa shingiro nta kintu rero bitangaje nko kubona abo bantu bari mu nyoro ntibagomba kuba bari mu nyoro no munsi rero ikindi umuntu yugaruka ko gikomeye nuko iyi ngingo yagomba gushika kure bagomba kwibuka ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bafungiwe ubusa bazira imvo za politiki ababobo ntibagomba no gukurikirana bagomba kwibuka abantu bacirwa imanza bakezwa icyaha mugabo bakaguma mu munyororo bamwe mbere bakaba bejejwe n'urubanza rwa ntabanduka abantu ugasanga bejejwe umushyikirano w'imanza wa repubulika agaca adendekeranya kunguruza urubanza umuntu agaca gumizwa mu munyororo kandi igihe itabonana bya kivuga yuko naho umushyikirano w'imanza wa repubulika yukunguruza umuntu yejeje icyaha agomba gucara ikoko rero utunenge turacyari twinshi iyi ni ntambwe ntoya cyane izo bishyizwe ko impingi iracyari ndende kugira ngo dushike ku butungane ku by'ukuri bufunga umuntu mu gihe nk'uko icyo cy'amategeko cyacu kibivuga mu gihe hari ingingo ya nyuma yonyine iba ishoboka gufatwa cyane cyane nk'abo bantu baba bakoze ibyaha bito bito hariho n'ibyaha naho umuntu yokwanyuzwa n'icyo cyaha atabagomba kuja mu munyororo ibi ntibyumvikana n'ubutungane bugwaye nta wuzi ko kuko ari ishaka ryo guhindura ubutungane cyangwa ko ari imbo ya politiki cyangwa ikindi kintu kinigeze inyuma umugabo koko namba ari kukubwira ngo ubutungane bukore neza agateka kandi na muntu kubahirizwe nibaza yuko ingingo idashika aho yagomba gushika
umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yamenyesheje ko gushika kuwa 12/0 amabohero yo mu Burundi yari mu bapfungwa barenga 12,300 mu gihe yaragenewe kwakira abarenga gato 4,300 aha akabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 21/0 mu 2023 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye ngira ko ndabike banura naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
unaho ni wa mwanya wa makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri inondwi turangije mukamwe yashikirizwa na mugenzi wacu Josine Kadze
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Kadze mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi tuyatangurire kuri SOS Media kivuga ku majambo yavuzwe n'uramutse kumugambwe Sende DVDD ku rwego rw'igihugu amajambo avuga ko umunywanyi w'umugambwe Sende DVDD azohirahira akavuga ibitagenda neza muri komine Nyanzarake azicwa yabivuze ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 z'uku kwezi kwa mbere igihe yarayagendeye iyo komine abandi yagabishije ko nabone bashobora kuzicwa nabashaka ko musanteri arongo iyo komine yobogozwa bamwe mu bavuganye n'ikimenyesha makuru SOS Media baranegura ayo majambo mugihe bari biteza ahubwo ko ashikiriza amajambo yubaka atanga inyishu ku bibazo bihanze iyo komine ico kimenyesha makuru gisubiyemo amajambo amwamwe yavuze imbere yuko inama itangura kikivuga kiti nduguruye twa mugina nta muntu numwe arekuriwe gufata amajwi y'ibivugirwa ngaha uhirahira akabikora arashobora no kwicwa tubishatse turashobora kwica uwo wese yigenjeje ukutariko ndugaye twa mugina Everiano Ndikuriyo yaremanze ku mugaragaro ko ari we yatanze amafaranga mu iyicwa rya Pascal Ninganza batazira kaburimbo yari yahoze ari umusirikare w'igihugu yishwe mu mwaka w'2020 muri komine Matana nkuko ico kimenyesha makuru kibandanya kibivuga iryo terabwoba ryakorewe abanywanyi w'umugambwe Sende DVDD batagiye ku rugamba ngo biyitirira iz'uwo mugambwe batazi iyo byaje biva ngo banywanyi b'ukuri b'uwo mugambwe nabaciye ku rugamba ngo nayo abandi ni ukuvyiyitirira gusa Amakuru yanditswe muri nondwi tuyabandanirize ku kimenyeshamakuru iwacu kivuga kucuka kibi kirangwa mu nama mpanurwa jambo ya komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Ikete ryanditswe ku igenekerezo ya 16 z'uku kwezi kwa mbere ryarungikiwe umukuru w'igisagara cha Bujumbura ritewe ko umukono nani Kirasabimana arongoye inama mpanurwa jambo iyo komine rivuga ko ibikorwa vyahungabanye inama mpanurwa jambo ya komine Mukaza yagiriza Musenyeri Renovato Sindayihebura guhungabanya ibikorwa vy'iyo nama ku nyungu ziwe bwite. Ikindi ngo ashaka kwishingira urutonde rw'ivyigwa mu nama. Kanundura ngo yarahagaritse mu mabanga abarongoye amakatiye ku igerekerezo rya 28 Kigarama umwaka uheze atabanje kubaza inama mpanuzwa jambo ya komine. Muri ivyo vyose rero nk'uko iwacu kibivuga, Musitanteri Renovato Sindayihebura ntaco yashatse kubivuga ko. Tubandanye na Burundi Eko kivuga ku ngorane zishobora guterwa n'abana bo mu ibarabara basubiye kuba benshi mu gisagara cha Bujumbura. Ku bw'ico kimenyesha makuru ngo ni zimwe mu ngorane zihanze igihugu kuko atawe bagera umutwe mu gizi bwa nabi utandukanye harimo n'ubusuma ngo batembera mu tugwi tw'abana 10-10 ku mbo zabo bakabangamira na cane cane abakenyezi n'abigeme. Nk'akarorero ku igenekerezo rya 18 za kuno kwezi, akagwi k'abana batanu barasahuye amafaranga umwigeme akora akazi ko kurungika amafaranga abana bandi barungikira inshuti canke bagenzi babo. Abo bana baciye bayanyaga ntawashoboye kubafata. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri nondwi. Mwari kumwe na Josine Kaze, nkaba ndabifurije kuraningwa aho muri hose naho kuwa gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Josine Kaze akaba ari ngaha duce dusozerera ano makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwayateze yombi, bagenzi banje bayateguye ndabashimiye. Sinyorine Njimbere mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye naho gutaha. Murakoze cyane.